imumva nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Baduteze amatwi abagitangura kutwumva, ndetse namwe mwatanguye kukumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni kumwe na Aloise Bwirimana, nije ndongoye ibiganiro byo muri aka gatondo. Uyu munsi ni ku munsi wa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Nyuma y'ibivugwa muri ako karere, turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara, kibanda ku makuru yo mu ntara z'Uburundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Reka tuyahere mu karere. Mu Burundi, urubanza rw'ikibiriraho ku bacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo muri sentare y'iyungururizo ya Gitega rwungururijwe ku munsi w'Imana itariki 10 y'uku kwezi kwa gatandatu. Mu byo bagirizwa harimwo gusuzugura umukuru w'igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Nurubanza rufise nimero RP 143 akarongo gatambitse JIT LMPJ 42 90 akarongo gatambitse ne D J na D aho mushikiriza manza yashengeje Nizigama Chantal na Hatungimana Odeta bose bakora muri senare y'intango ya Cankuzo. Bose bafashwe tariki 6 za kuno kwezi ku mutaye mushikiriza manza mukuru akokira senare y'ingurujo ya Gitega. Ivyo habagirizwa nko biboneka ku rupapuro bahagarika ni bitatu kugumuka. Ico naco umushikiriza manza akavuga ko gitekanijwe n'igitabo ngengavyaha 389 akarongo ka mbere mu gitabo ca kabiri. Ikindi cabagirizwa no gusuzugura umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'ubutungane n'ubucamanza muri rusangi. Ico ca naco umushikiriza manza avuga ko gitekanijwe n'igitabo ngengavyaha 396 igitabo ca kabiri. Icaha ca gatatu bagirizwa no guhungabanya umutekano hagati mu gihugu. Ico naco gitekanijwe n'igitabo ngengavyaha vyaha 396 gitabo ca kabiri. Nyene bamaze kurenguka sentare n'abagirizwa bemeranije kumwidondoro w'abagirizwa maze ibaza nimba biteguye kuburana. Abagirizwa bose uko ari babiri bavuze ko batiteguye kuburana, babwira sentare ko vyo bavyiza bahawe umwanya wo kurondera ababunganira. Ku gisabo c'abagirizwa umushikiriza manza yabwiye sentare ko ivyo abagirizwa basaba bitagira ishingiro na gato, kuko umwanya w'amatohoza imbere y'umushikiriza manza bemeye ko atawubunganira bakeneye. Abagirizwa bongeye gufata ijambo bavuga bati erega twebwe duhagarikwa ntitwibaza ko ibintu bizogeraho bigeze, kuko no gufungwa ntitwavyibaza na gato ko byukunda. Sentare imaze kumviriza impande zose yungurije urubanza ku munsi w'Imana itariki 10 za kuno kwezi itegeka abagirizwa kuba bashoboye kuronka ababunganira. Sentare yabwiye abagirizwa ko urubanza bafise ariko ibiriraho, kandi nimba ku munsi w'Imana batazanye abashingwa manza ataka buza urubanza ruzoburanishwa. Bamwe mu bakorana nabo bacamanza bagirizwa muri sentare ntango ya Cankuzo bavuga ko abo bakenyezi boba bagirizwa kuba barabaye intambamyi mu ishigwa mu ngiro ry'urubanza rw'itongo. Ubwo rubanza rwashigwa mu ngiro muri komine ya Cankuzo mu gihe hari isekeza ryo kuburanisha imanza no kuzishyira mu ngiro mu buryo bunyaruka. N'isekeza ryari ryatangujwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ariko n'umushikiranganji w'ubutungane mu ntara ya Cankuzo mu ntango zinondwi turimwo. Ico gihe nyene Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari yagabishije abantu bose bobangamira ishigwa mu ngiro ry'imanza ryaciwe.
Dusubiye kumenyesha abacamanza ko bahamagariwe kuzuriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe ata nkunzi. Abandi gihugu bareke kwama ku nzira no mu manza zidahera. Umucamanza wese azoja kubiri n'amategeko azohanwa bikomeye. Dukaba duteye akamo twongeye dukebura bene imanza zikurikizwa zihinyuzwa canke ziburanishirizwa ku matongo, kubahiriza no kubaha sentare mu kwitaba isango bazoba bahawe, kandi bakagira inyifato ibereye imbere ya sentare kugira nayo irangure igikorwa kizoba cyabazindukanye neza.
Iryo shigwa mu ngiro ry'imanza mu buryo bunyaruka rifashwe umugongo n'umugambi ujeje iterambere ku isi PNU. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ibitigiri by'abantu bari bafungiwe ibyaha bya jenoside batanguye kurangiza ibihano byabo bigenda byiyongera. Babaho gute iyo basubiye mu buzima bwabo? Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi mu Rwanda yaragiye kuraba bamwe mu baba mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Ubuseruko.
Muri iminsi benshi mu bari bafungiye kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bamaze kurangiza ibihano byabo. Nyuma ya genocide yakorewe abatutsi, abantu basaga 120,000 nibo bari bafungiye mu magereza anyuranye y'u Rwanda bakekwaho kugira uruhare muri genocide. Nyuma y'imyaka 24 genocide ihagaritswe, abasaga 90,000 barafunguwe, bamwe basanze ari abere, abandi bagenda barangiza ibihano byabo. Ijwi rya Amerika ryasuye bamwe mu baherutse kurangiza ibihano batuye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Iburasirazuba, nsanga bashishikariye kwiteza imbere nk'abandi Banyarwanda. Gashumba Yonasi ni umwe mu baherutse gufungurwa, amaze amezi 3 afunguwe. Gashumba avuga ko agiye gukora cyane kugira ngo arebe uko yateza urugo rw'imbere nyuma y'imyaka myinshi atarurimo. Hirya gato yo kwa Gashumba naho hatuye umusaza Murima Gaspar, nawe wafunguwe nyuma yo kurangiza ibihano bye. Afite iterambere rigaragarira amaso, afite inzu nini y'amabati, afite inka mu rugo ndetse afite n'amatara mu nzu. Yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kurangiza ibihano yakoze byinshi kugira ngo azamure urugo rwe rwasaga n'urwasenyutse. Imiryango yongeye gusubirana nyuma y'igihe abagabo bafunze, uyisangana akanyamuneza. Umugore wa Murima, umukecuru umaze kugera mu zabukuru, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kuva yarongeye kubona umugabo we ashatse yapfa. Nubwo hari abasubiye mu miryango bakakirwa neza, ariko hari ikindi cyiciro kigera mu baturage bagasanga ibyabo imiryango yarabigurishije cyangwa se bagahita bimukira ahandi kubera ipfunwe ryo kubana nabo biciye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turashimiye bagenzi bacu mu Rwanda no mu Burundi, ubu naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, hano muri cya 18 muri komenaje we Diane na Hazwendongo, ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Dusubiye kumenyesha abacamanza ko bahamagariwe kuzuriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe.
Uyu ni icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo agabisha abacamanza, ni nyuma y'ibivugwa ko hari imanza zicibwa nabi bivuye ku biturire bivugwa mu butungane. Ni handi hato
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo mu gihugu c'u Burundi basaba ko ikibazo c'ibiture bivugwa mu gisata c'ubutungane gihagurukirwa, babivugiye mu gikorwa co gutanguza icesesekeza ryo gushira mu ngiro imanza zadindiye zijanye n'ivy'amatongo kuri uno wa kabiri. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo yavuze ko ari na benshi bapfa bazira ayo matongo. Ibindi kw'ino nkuru na mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu Cankuzo.
Imanza zishingiye ku matongo ziri mu masentare ziharugwa kuri 80% mu gihugu ugereranije n'izindi. Ibintu byonyurwa nuko zibandanya kwiyongera kandi nizicibwa ntizishobore gushikirizwa. Nko mu ntara ya Cankuzo, uyirongoye Njiji Desire avuga ko ibyo biva ku bacamanza badakwiye mu masentare n'abahari bakagira ubukene bw'amamodokari yo kuyunguruza. Ariko nubwo kandi biruko, icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ko amatati y'amatongo ari bimwe mu ntandaro z'ubwicanyi buba hagati mu banyagihugu. Biri mu byo yashikirije mu ijambo kuri uyu wa kabiri muri komine Mishiha y'intara ya Cankuzo, aho yuguruye isekeza ryo gushira mu ngiro imanza zaciwe z'amatongo.
Turabona rero ko hirya no hino hama injyane zifatiye ku matongo zikwega ubundi bwoko bw'imanza mu miryango, bigatuma ndetse haba umutekano muke mu gihugu. Twama tuvyumva bivugwa mu manama z'umutekano, aho tudasiba kumva hirya no hino ubwicanyi bufatiye ku matati y'amatongo.
Bamwe mu bo iryo sekeza ryo gushira mu ngiro imanza ryahereye ko barashima icyo gikorwa. Bidahari Maragarita wo ku mutumba wa Muyaga muri komine Cankuzo, ni umwe mu bashikirijwe itongo ryari rimaze igihe mu mburano.
Ndabikengurutse rwose, natsinye nataritse kubona amatati ava nkuriya wo hakuryagira ati twebwe mutama yarinjiye mugabo basanze nta na kimwe, bagende hose baza batatura amatati.
ariko rero harabavuga ko imanza zicibwa nabi bipfuye kubiturire bivugwa mu butungane. Uyu numwe mu banyagihugu ba ku mutumba wa Muyaga muri komine ya Cankuzo avuga ko urubanza go mu muryango wiwe go bagwaciwe nabi kubwiyomvo.
Giturire nyene kiriho, igituma kiriho bise rubanza naburanye kuva mu 89 gushikuru ntiruracika. Sentare y'intango yararuciyira ruheza, hanyuma rero sentare nkuru iyo mu Cankuzo ngaha iza kurushira mu ngiro itatuburanije. Nta mucamaza yoza gusatura itongo ataburanije. None baracyo barasatura itongo ry'abantu babiri, yari gusatura ry'abantu bane.
Kuri ibi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo aragabisha abacamanza basaba uburyo bwo kwiyunguruza banyene imanza hamwe n'abafumbatisha ibiturire.
Turakebuye abacamanza bamwe bamwe bataravavanura n'ingeso mbi yo gusaba inderuzo abahuranye no kurya ibiturire. Uzofatwa ariko aracyoza gutyo ubutungane amenye ko azobihanirwa bimwe bikomeye. Kugira iki gikorwa kiranguke neza, dusubiye kumenyesha abacamanza ko bahamagariwe kuzuriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe atankuzi. Abana igihugu bareke kwama ku nzira no mu manza zidahera. Umucamanza wese azoja kubiri n'amategeko azohanwa bikomeye.
Kubijanye n'amatati y'amatongo mu kigwa cyakozwe n'ishiramwe gitaho uburenganzira bw'abakenyezi kubijanye n'amatongo mu Burundi APDH gerekana ko bagize igitigiri kinini gifise bene izo manza mu masentare. Vyongeye ico kigwa cerekana ko imanza z'amatongo ku bakenyezi zibandanya kwiyongera, aho zavuye ku bice 38 kwijana mu mwaka w'2009 zikaja ku bice 49 kwijana mu mwaka w'2015. Kubw'ivyo ubuzeruka igisata cishiramwe ONU kijeje iterambere mu gihugu PNUD ari naryo rifashe mu mugongo umugambi wo gushikiriza imanza zaciwe mu masenare, asaba ko mukenyezi tosigara inyuma mu itunganywa ry'ibijanye n'amatongo. Alfredo Teixeira ntasiga inyuma no gutorana kuri bo. Aha akagira ati: ingufu zidasanzwe ku butungane kuri bose ziracakenewe cyane. Aha ndavuga mu buryo bw'umwihariko ku mategeko agenga abakenyezi hamwe n'ivyo bakenera ko bikwiye gufatwa mu mino. Ubwigenge ku mukenyezi no guteza imbere ukungana kw'ibitsina biri mu nkingi y'iterambere rirama. Ni ngombwa ko amategeko asubirwamo mu ntumbero yo guha umukenyezi ubwigenge ku bijyanye n'ubutunzi, kugira uburenganzira ku matungo y'amasi no kuyandi matungo ku bijyanye n'amafaranga, ugutorana hamwe no ku butaka kamwe mu kubahiriza amategeko. Igikorwa cyo gutanguza isekeza ryo gushyira mu ngiro imanza zaciwe z'amatongo kizokorwa mu ntara zitanu z'igihugu. Izo nazo ni Cankuzo, Ruyigi, Cibitoke, Bubanza na Karusi. Rije nyuma y'irindi ryabaye mu mwaka uheze mu ntara 12, aho umushikiranganji w'ubutungane Emile Hontin Kanyana avuga ko mu manza zirenga 2000 zitari bwashikirizwe, izirenga 19 zashoboye gushikirizwa. Mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya Cankuzo, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane ndonse harakoze, turaza kongera mu mpera za kino kiganiro haza kutubwira kuvyerekeye ingwara ya erysipel. Ariko mu kurindira tubandanirize mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi, aho abakozi b'ishamwe rikorera mu gisata cika wa sojestare Kirundo Muyinga bagabisha ko bashobora guhagarika akazi umwanya n'umwanya. Mu rwandiko rugabisha bandikiye mugenduzi mukuru w'akazi mu Burundi, abakozi bishuza imishahara y'amezi indwi baheraniwe, bakongera bagasaba gutegekanirizwa muri kazi zoza no kuvuzwa bimaze igihe byarahagaze. Ibindi turabibwigana mugenzi wacu mu Kirundo no Muyinga, Jean Bosco Ndarurinze.
Ikete rigabisha ihagarikwa ry'akazi ku bakozi bakorera ishyirahamwe ryo mu gisata cy'ikawa Sojestare Kirundo Muyinga ryanditswe itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo. Hakizimana Jean Bosco arongoye sendika Citrasokim ihurikiyemo abakozi bishyirahamwe Sojestare Kirundo Muyinga arashikiriza bimwe mu byatumye bagabisha guhagarika akazi.
Akarorero ivyo dukatwa ariko bidashika iyo byategereza gushika. Hariho mituelle de la fonction publique, hariho INSS, hariho IPR, hariho fonds de pension complémentaire, hariho assurance vie socavu, hariho na cotisation syndicale. urumva ivyo vyose vyatanguye kuva mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2013 ikindi kigira kabiri kandi gihambaye ubu muri kino myaka turaharaniwe amezi indwi abiri yo mu kwezi kwa 11 ukwezi kwa 11 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2017 hamwe na amezi atanu yuno mwaka turimo wa 2018 yose hamwe murumva ko aciyaba amezi indwi.
Hakizimana avuga ko bageze aho bagabisha kuko umukozi ageze habi uno munsi.
Urumva amezi indwi udahembwa nk'ingorane urikora ku bagenzi. Aba bagenzi nabo umaze gucayo rimwe kabiri ubwo bwa gatatu akubwira ati banze ugabanye basi. Abana bacu biga ku madeni hari gihe babirukana bakamara iminsi muhira. Naho tuhora twitura ku mabanki adufasha kuronka utudeni kubera igihungabana ry'imishahara urumva ko batakwakira. Turakatwa amahera yo turije gushika muri mitiweli. Nababwiye imbere yuko vyatanguye mu kwezi kwa kane 2013. Kuva ico kiringo cose kiraciye umukozi ntavuzwe. Kuvyerekeye INSS nk'abantu bakukuruka kuva muri ico gihe nk'uwagiye mu 2014 canke 2015 canke 2016 urumva ko mu kumuharurira agaterano kiwe baharurira kuva 2013 kandi asohotse 2017 urumva ko uburenganzira bwiwe ntibuba bukitomoye.
Umukozi aharurirwa uko nyene ubijyanye n'ubwishingizi ku masanganya mu ishyirahamwe Sokabu. Userukira abakozi avuga ko babandanya gukatwa amafaranga agenerwa agasanduku ko gufashanya n'ayo guterera sendika yamara ntashike. Lazaro Miburo arongoye urwego mpanuzwa jambo mu ishyirahamwe avuga ko ivyo bigezaho kubera habuze kuja inama n'ingingo.
Ahanini nuko habuze kuja inama n'ingingo. Rero twebwe twarakoze twatanze impanuro. Kwanza na maketi ariko ntanyishi tomoye umukoresha yigeze aduha gushika rero aricyo gituma ibibazo by'abakozi twimvire yuko twishisha mu rwego rwa sendika rusanzwe ariko dufata ingingo ya nyuma mu byerekeye guharanira agateka k'abakozi.
Victor Nkunzimana umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Sogestare Kirundo Muyinga avuga ko azi kandi atahura ingorane abakozi bafise. Nkunzimana asigura ko amafaranga yagurishijwe ikawa yabonetse mu mwaka uheze yabaye make bituma ishyirahamwe ridashobora guhemba abashoye no kuriha ideni ry'ibanki ryose. Ati nicyo cyatumye amahera yo guhemba abakozi atabonekera igihe. Umuyobozi mukuru wa Sogestare Kirundo Muyinga avuga ko kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bagerageje kwegera ibanki isanzwe ibagurana kugira ibahe amafaranga yo guhemba abakozi. Uyu mukoresha yiyumvira ko ibanki yoba yaratevye kubishura kubera ideni bakifitiye ari rinini ariko arizera ko ishobora kubagurana vuba. Asigura ko babandanya kuyegera bitwaje ibigaragaza ko amafaranga yo kuyishura azoneka bashoye umwimbu wabonetse uno mwaka avuga ko ushimishije cyane. Victor Nkunzimana arizera ko hatazogera ikiringo cyo guhagarika akazi ivyo abakozi basavye bitaraboneka. Tubamenyeshe ko abakozi 102 bakugwa ko n'icyo kibazo bagabisha guhagarika mu gihe himirije ihemba rya mbere kubashoye ikawa idatonoye. Ivyo bigashobora kugira ingaruka mbi ku murimyi yizeye kwihanagura akuya yabize akorera ikawa mu Kirundo. Mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Igisata c'uburimyi duce tukibandaniriza mu Rwanda, abarimyi bagera ku 108,000 barima umuceri mu gishanga ca Burambi ni mu karere ka Bugesera. Bavuga ko kubera ibiza bihitiye mu gihugu c'u Rwanda bahomvye amafaranga agera ku miliyari imwe y'amanyarwanda. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yanyarukiye ngaho ku karere ka Bugesera kuturabira uko vyifashe.
Mu masaha ya saa tanu za mu gitondo mu gishanga cya Rurambi giherereye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, abana n'abakuru bafite inzitiramubu zishaje bararoba amafi. Aha baroba amafi ubusanzwe hari hahinzwemo umuceri n'ibindi bihingwa, uhageze udasanzwe uhazi wagira ngo ni ikiyaga. Byose birakomoka ku mvura idasanzwe yaguye kuzura iki gishanga, kandi urebesheje amaso gukama kuri uruzi si iby'igihe gito. Ku bahinzi ni umurundo w'ibibazo.
nutahinga umuceri yakoraga muri iki gishanga akabona amafaranga akabona icyahahisha hari n'abandi bantu baturuka kure bakaza gukora inahangaha n'abungubu baje guhahira ingo zabo baturutse nka za Butare Gitarama naho n'utundi turere ubu nabo bagize ikibazo batashye gukeba mbese bafite ubukene.
Iki gishanga cya Rurambi cyahingwagamo cyane umuceri cyahindutse nk'ikiyaga gifite ubuso bwa hegitari 558 cyahuriragamo imirenge ya Juru na Mwogo mu Bugesera na Masaka ya Kicukiro muri Kigali. Abahinga muri iki gishanga biyambaza amabanki n'ibindi bigo by'imari bakaka inguzanyo. Barasaba ko ubutegetsi bwabafasha akagira igikorwa.
Amabanki yose kugeza ubu ngubu afitanye ikibazo n'abanyamuceri kandi nta bwishyu bafite. Ubwo rero rwose nkamwe mugere mwatuvuganire leta ikagira ikintu ikora ikadutabara.
Kubatabara uravuga iki?
Kudutabara nuko wenda batwohereza abashaka gufata kerede bakabasha kuborohereza nibura uyu mwaka. Ntibazagira ikintu babaza abantu wenda umwaka utaha amazi yakamye bongeye bahinze banki bakongera bakora na banki ariko ubu ngubu bakaba batwihora bakaborohereza abantu bahinzemo uyu mwaka ntagira ikintu babaza.
Kuri iyi ngingo Bwana Jean Marie Vianney Murenzi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwogo yabwiye Ijwi rya Amerika ko bumvikanye n'amabanki ko abahinzi batazishyura muri iki gihembwe cy'ihinga kuko bagendeshereje muri iki gishanga bakazishyura bongeye guhinga.
Amabanki aremera kutabishyuza kuri zino ino sezo ndetse ntihabaye na maintere de lotari ariko byumvikana amafaranga n'abaturage n'undi ababa muri banki ko byagenda kose bazishyura nubwo atari ubu ngubu rwasabye ubwo bufasha kandi amabanki arabyemeye.
Ejo hazaza haba abahinzi habateye impungenge kuko basanga inzara igiye kubibasira.
Inzara izatwicaho guratemara.
Ejo hazaza hateye impungenge cyane ndetse ubingaruka bamwe zatangiye kutubaho kubera ko iki gishanga isahe twabaga turi kwamurura uwagiraga ikibazo yajyaga nko ku mucuruzi agera akamutakambira akavuga ati umuceri wanjye umaze kuzamo amata none ndwanaho mpe akawunga umpe ibishyimbo mpe mbyifashishije umuceri noneho ni wera banki yasohoye amafaranga zahita nishyura ubu yisaha turashonje besi
kugira ku isantere ugasanga abantu bose barakonje kuko nta buzima n'aya mazi.
Ingingo bahurizaho na Bwana Murenzi uyobora Mwogo
nuwavanaga ibyo kurya nuwavanaga mituelle de sante nuwavanaga ibigufasha mu rugo babitoye kuzasara mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi hari na bamwe bari mu gishanga gusa imusozi nta kindi kintu afite nk'uwo urumva inzara zahura nayo cyane kwenga gahara mu gishanga.
Ku rundi ruhande mu gihe umuceri n'indi myaka byabigendeyemo muri iki gishanga ababishoboye bashoramo ubwato bakaroba amafi abandi bagashora inzitiramo buzishaje ku nkengero.
Duhitamo kwirobera n'amafi.
Amafi murayabona ku bwinshi se?
Turayabona nta kibazo makeya atari menshi ariko turayabona.
Ku bwanya amazi yagumaho mukagoma mukirobera?
Oya ahubwo nasubireyo twongere twihingire.
Ubu nyine ni igihombo twarakigize ntago twe twishimiye ko umwuzure waje ngo tube twaroba ariko nta kundi byajyana ntiwakwicara n'ubundi wemera kazo karobamo nyine ukapakurebye muyo ujya kurya nawe.
Ubusanzwe ubutegetsi bukangurira buri wese kuba mu bwishingizi bwa mugoboka igihe ahuye n'ikibazo. Aba bahinzi b'umuceri bavuga ko ubukangurambaga bubareba bwari bugeze kure kandi ko n'abasetaga ibirenge byababereye isomo batazibagirwa.
Bamwe babyumva ku buryo butandukanye hari ababyumvaga bakabyakira vuba hari n'abandi babyumva ukabona aragenda biguru ntege ariko twese twumvaga tubishaka kugira ngo nk'ibiki gihombo duhuye nacyo tuba turi mu bwishingizi ntabwo cyari kuba ni nayo mpamvu rwose ahubwo bikwiye no gukomeza abantu baratangiye kubitubwira ariko dufite imbaraga y'uko nibongera rwose tuzajya mu bwishingizi kuko turahombye cyane.
Icyakora no ku masosiyete yagombye kuba yishingira abahinzi birumvikana ko hakiri urundi rukuta rukomeye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mwogo bwabwiye Ijwi rya Amerika ko ibigo by'ubwishingizi birushaho gushyiraho amananiza kuko ngo bisaba ko akarere kose gahinga igihingwa kimwe kagombye kuba kari mu bwishingizi kandi ko mu gihe ikibazo kitavuka ku buso bwose agace kamwe kahuye n'ikibazo kaba kagomba kubihomberamo. Gusa ngo ibiganiro birakomeje.
Abafite kompetensi mu kwishingira ubuhinzi bazana amananiza uvuga ngo bishingire umuceri ahuye ngose mu Bugesera. Ubwo rero kugira ngo bishye nuko aba habayikiza mu Bugesera bwose buryo byagorana Rurambi yuzuriwe ariko za Ruhuha Kamabuye Shyara hatakuzurirwa ntibagire ntibabe babishyura. Turacyavugana rero nabo ariko atagiye barabishaka.
Amakuru twahawe na Bwana Silas Mbonigabo ushinzwe imicungire y'igishanga cya Rurambi aremeza ko amafaranga yose hamwe abahinzi bari baragujije bahinga umuceri asaga miliyoni 220 z'amafaranga. Bwana Mbonigabo yabwiye Ijwi rya Amerika ko bateganyaga kutajya munsi ya toni 300,000 by'umusaruro w'umuceri ku gaciro kabarirwaga muri miliyoni 900 z'amafaranga. Kuva imvura yatangira kugwa umusubirizo yangije amahegitari y'imyaka abarirwa mu 500 itwara ubuzima bw'abatari bake n'ibindi kugeza ubukanda abahinzi b'umuceri gishanga cya Rurambi baracyafite inyota yo kongera kwegura amasuka igihe babone gishanga gikamye.
N'ubu ngubu kuba tuhagaza ahangaha tuba turiye umusozi abaroba bari kuroha tubwira ati uruzi rurimo rurakama, nuva ugenda amanutse najya ari kugira ngo nyomoze ndebe koko ruri gukama.
Ni mu gihe iteganya gihe ryo rigaragaza ko iyi mvura idasanzwe ishobora kugeza mu kwezi kwa gatandatu ikigwa. Aha bagira ubusajwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu bateye ubwoba n'akarwi k'abantu kabategera mu ijoro bakabatwara gutyo bakarinda gusaba amafaranga agera ku madolari 1,000 y'Abanyamerika kugira ngo bari barekure. Mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo adufite inkuru irambuye.
Abaturage bo muri grupu ya Remera iri mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira bavuga yuko bafite ikibazo cy'agatsiko k'abantu bitwaje imbunda bakekwa kuba abagwanyi ba Mayimayi bahora baza kubambura amafaranga iyo bumvise ko hari abagurishije amatungo cyangwa hari abo bazana inkwano z'amafaranga, ndetse niyo bari kuza ku mamoto bavuye mu mujyi wa Uvira mu masaha y'umugoroba.
Hari notamu umwe none Set Karenga baje mu ijoro kuza kumufata kuko azavuga nabi aba Mayimayi, ubu ariko ararara mu gihuru ndakirari wiwe harigwe igwesho nao imisi birino bari kwaza gutera abantu no kukubita abantu no kubambura ibintu mu butore naho nuko nyene mu mahungu bo nuko umanise hano hefu aba mama ingira bari hano mu gahanda bari hano hafi mu rubanga baruzuye ingambo zose hano imurenge hari Mayimayi muniwe colonel Kihebe nawe arembesha abantu bazabaza cyane samani nso yishoro abantu barako barabashakira ibyo bashobora gufungura cyangwa ariko barafungura ukaza kubona gusa binjiye mu nzu bagufashe kugufata ni kuguhambira imigozi cyambere nuko mabinjira mu nzu kusahura ibintu biri mu nzu bumvishe gusa bafisha abantu babo bazabagenda bamaneko bazabagenda mu masoko bazabareba namba wagurishije ihene namba umwana wawe yavuye Uvira namba yashitse gusa hano bamubonye bakama bahamagara abantu babo hewe nako umwana wiwe yaje menga yaje na mafaranga ejo bundi murumuna wabitijura yavuye Kinshasa kugera iwe muri bwesho bamabaza kumufata uyo munsi nyene bamwambura ifaranga twose yari yazanye.
Uyu mugore utashatse ko tuvuga izina rye kubera impamvu z'umutekano yabwiye Ijwi rya Amerika ko agatsiko k'aba Mayimayi kamwinjiriye mu nzu avuye muri kariyeri y'amabuye y'agaciro iri Remera kamwambura amafaranga 350,000 by'amakongomani ndetse basiga banamukubise aho yajyanywe kuvurizwa mu bitaro by'ipanze biri mu mujyi wa Bukavu.
Franka zenyine lirudishaka ilikuwaka 350,000 na 20 kilo ya kasi na manguo zote bakabeba na kuacha bananipiga sana.
Muri aka karere karimo imitwe yitwaje ibigwanisho yaba iy'abanyamahanga ndetse n'iy'abakongomani, abaturage b'i Remera batangazwa n'uburyo leta itagwanya utu dutsiko duhora tubahohotera, ndetse tugashimuta abaturage hanyuma tugasaba imiryango yabo kwishyura amafaranga angana n'idolari 1,000 kugira ngo barekure abo bashimuse.
Bariko baratangira kutangira ku idolari 1,200. Hari abagore bafashwe ubu bamusabye 1,200, ubu batanze amadolari 1,500 bariko barayanka ubu bavuze ko itashise igihumbi n'amajyanabiri ndakufata ayo mafaranga. Niko kibazo kiri hano ni ubucuruzi bariko baracuruza abantu. Ese warumvishe baza bagenda kudota umugabo nihe batanga umugabo kwa mari nihehe misigi yose ndaho biba arakini nino muri shefera bafuriro niko sigaye bagufashe niko wenda kukudota. Tusabi leta yihangane yihangane vrema irebe uko yoshobora kusekiriza abantu cyangwa babasansibiriza babakure mu gihuru babinjiye mu gisirikare cyangwa babinjiye mu gipolisi niko gisigaye gusa.
Umunyamabanga wa sheferi y'abafuriru anira groupe maremeri barizwamo yemeza ko muri groupe ma abaturage babo bafite ikibazo cy'agatsiko k'aba Mayimayi gahora kabambura amafaranga ndetse kakajyana abaturage mu ishamba. Uyu muyobozi akomeza kuvuga ko bakomeje gukora ubukangurambaga bwo gusaba abasore bari mu ishyamba kugaruka mu mihana bagakorera ababyeyi, ndore ko kuva tariki 26 y'ukwezi kwa gatanu gushize hari abasore 10 bamaze kuva mu ishyamba ubu bari mu buzima busanzwe kimwe n'abandi baturage b'i Remera. Mwamenya yuko kubera iki kibazo cy'umutekano mukeye uri muri groupe ya Remera usanga abantu bafite ubushobozi bwabo bagenda bava muri iyi groupe ma bakajya gutura mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu mujyi wa Uvira. Bedatse Ngabo kubwa Ijwi rya Amerika i Remera ho mu ntara kivu y'amajyepfo.
Banywanyi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. mugitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwo twumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41
yene nahaze twari kumwe kuri micro tuzongera ejo nkaho twahereye
abandanya kutwumviriza mu masegonda make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashyiriza buri munsi wa gatandatu kuri isaha Thomas Kamirindi niwe yagiteguye.